Nziko banyanka
François Akimana niwe muhinga w'ivyuma kaze murano makuru mu Kirundi yagizwe n'inkongoro nkuru zikurikira imodoka ari mu bwoko bwa Hatis niyo izo tahukanwa n'umuririmbyi wa mbere muri rya higanwa rya Isanganiro Award Country 14 urongoye iryo higanwa rigeze mu gice ca nyuma muramwumva murano makuru Buramatari w'intara ya Burunga ridogera bamwe mu bajeje kumutekano wo kumabarabara bagifise ingendo yo kujya ibiturire agahamagarira abatware n'abajeje kumutekano muri iyo ntara guhinyigisho zikwiye abarundi kwa gukorera kumabarabara ibyo bivugiye mu nama y'umutekano yo kuri uyu wa kane yagirishijwe na buramatari w'intara Ikikagurika ry'umuyaga nkuba rirabangamiye abanyeshuri bo kuri lise busiga ya komini Ngozi intara ya Butanyerera kuko ngo rero rituma iryo shure ritaronka amazi asanzwe ahaboneka hakoreshejwe ugupompa amazi kugira duge bivugwa n'umubikira Kanyange Marie Space arongoye iryo shure sangwe ikaze murano makuru
sangwe muri sanze kuri radio isanganiro
Kuruno gatanu niyo hamenyekana indirimbo 10 zatowe muri 20 zigiye kubandanya mu higanwa rya Isanganiro Award kunchuro ya 14 Bertie Mugiraneza harongo uyu mugwi ujeje gutegura Isanganiro Award y'uno mwaka amenyesha ko izo ndirimbo zatowe n'umurwi w'abahinga mu bijanye n'umuziki bisunze uburyo indirimbo ikozwemo n'ubuhinga abgakoreshejwe mu kwihinyanyura umuririmbyi azotsindira ihiganwa ry'uno mwaka akazohabwa akazotahana rero agashimwe k'imodokari yo mu bwoko bwa artiste umukurikire
igikorwa aho kigeze cyo gutunganya Isanganiro Award Country ya 14 nuko tugeze mu gice kidutwara ku musozo turatangaza indirimbo 10 zigiye kuja mu higanwa Isanganiro Award gice cya nyuma cyo twita finale izo ndirimbo 10 uko zatowe nuko twarashizeho umugwi washoboye gucagura za ndirimbo 20 zatogwa ubwa mbere kugasho dukuriramo indirimbo 10 dija mu higanwa Isanganiro Award igice cya nyuma
bega abahinga nyine mu gutora izo ndirimbo 10 mu ndirimbo 20 yisunga ikibogo
umuntu bisunga ahaninya abo bahinga baraba uburyo indirimbo ikozwemo uburyo amajwi akozwe iyo ndirimbo karaya y'ukuri ubutumwa buri muri iyo ndirimbo ndetse n'akabijya kare muri iyo ndirimbo hama bagaheza bakabihereza amanota ariho natwe je turaba indirimbo 10 zanose amanota meza kugira ngo dishye kuja mu gice cya nyuma ico final aho abene igihugu bazushaka gucagura za ndirimbo zabo biciye mu kuzitora ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse no ku buryo bw'ama SMS bagashora gutora indirimbo yabo bashaka kugira bayihe amahigwe
bizo navyo bikabitegekanije kuzotangwa cyane
uko bikorwa bitegekanijwe indirimbo 10 zimaze gutangazwa hacabo chaka nico kubandanya tumenyekanisha cyane gose izo ndirimbo ku buryo ku mbuga ngurukana bumenyi zacu no kuvuga kumbonesha kure ndetse no kunsamirizi bya radio televizyo Isanganiro zikavuzwa cyane gose muri ico gihe azuca dutangaza yuko hageze yuko batora babaririmbyi biciye mu buryo bwa SMS no mu buryo bw'imbuga ngurukana bumenyi aho tuzoshaka ko utureresi to duto twa baririmbyi 10 azore mu higano aho bazoba kuratumirira abakunzi babo kugira ngo bashore kubatora babaha amahigwe ko bashaka gutakana cha gihembo kidasanzwe radio televizyo Isanganiro yategurira uzotakana Isanganiro Award Country ya 14
bega akabijya mu Isanganiro Award inshuro igira 14 ku baraka
akabijya kayajanye na rino higanwa Isanganiro Awards nuko mu myaka yahera nivyo twatanga igihembo ku baririmbyi baba batahukanye Isanganiro Award ariko akabijya kuno mwaka nuko umuririmbyi azotarakana Isanganiro Award igihembo ciwe kizoba ari kumuhereza imodoka y'ingendeshwa ni mu bwoko bwa Lactis
Bertie Mugiraneza rero arongo uyu mugwi ujeje gutegura ihiganwa Isanganiro Awards akaba yari kuri mikro ya Jean-Marie Vianney ingenda kumana ikiringo cindwi zibiri nico gitangwa n'umukuru wa PAF avuga ko umuntu wese yasabye urupapuro rw'inzira azoba yaruhawe komiseri mukuru wa PAF Maurice Mbonimpa asigura ko kime mu vyuma vyafasha kugira ngo ibikorwa binyaruke cari carapfuye uno munsi gikora aho bigiye rero kwihuta abantu baronswe impapuro canke ibitabo by'inzira basavye asigura ko kuri gishe inike ziri mu gihugu hagati aba atazitura ngo sikibazo cubazwa PAF ibujumbura no kubaza rero neza abo bazitwara ingorane bafisi amenyesha ko igiciro kizwi kusaba igitabo c'inzira passport ari ibihumbi 300 nayo abasaba ayarenga ngo nabasuma bahavuga ko mu basaba amafaranga adategerejwe hamaze gupfungwa abapolisi bane abasivile indwi n'abandi 15 bakirondegwa yabishikirije kuri uyu wa gatanu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru aho asaba abanyagihugu kuba maso birinde kwibwa hakoreshejwe urwenge inkuru dukesha mugenzi wacu Jean-Marie Mayonk turuke gatoyi mu kanya makuru tubandanirize mu gihugu hagati
Isanganiro
Ichikagurika jumuyaga nguba rirabangamiye abanyeshuri bo kuri lise Busige ya komine Ngozi intara ya Butanyerera kuko rituma iryo shure ritaronka amazi asanzwe ahaboneka hakoreshejwe ugupoma amazi kugira duge bivugwa n'umubikira Kanyange Marie Spes arongo iryo shure amenyesha ko biheza bikabagura kuronka amazi yo gukinjika imfungurwa z'abana imodoka ivomi kabasaba rero igitoro naco kitaboneka abana babigime barenga amajana umuta barenga amajana umunani baba mu ndaro nabo nyene bavuga ko kuja kuvoma ayo bakoresha isuku bibatwara umwanya munini wo gusubiramo ivyigwa uwo muyobozi agasaba rero abo vyiga gufasha amazi aboneke gutyo izo ngorane z'abana zigabanuke ingozi n'inkuru tubaza Apollinaire Muzagara
uwo muyobozi bari sebusiga avuga ko afise ingorane zo kuronka amazi kuri abayaronka biciye ku motel ya Duza ariko kubera batamatara aguma cikagurika ni sebusiga ubu ngironka amazi gake kandi arishire ririko abana bigeme bari mu ndaro barenga amajana 8 mu bikira Kanyange Marie Space arirongo yavuga ko baca bikora ku modoka ija kuvoma bya baronka abo batekesha ariko ngo nta bitoro bikiboneka magendo nayo ikabizimbye aho ibido irenza amafaranga ibihumbi amajana 2 aya amafaranga akavuga ko aheza akabagora kuboneka abo bigeme bavuga nabo ko baruha baja kuvoma mu mwonga ayo banywa canke ayisuku ryo kumubiri nayo ivyambagwa ivyo ngo bituma kandi batakaza umwanya munini wo gusubiramwo ivyigwa mbere baremeza eka n'uwo muyobozi ko bagwara ubu indwara nk'inzoka n'izindi zifatiye kwisuku rike basaba rero abo vyega kubaronsa mega nk'ubagira ngo baronka ayo mazi bave mu ngorane barimwo bige nk'abandi bantu Ingozi Ponari Muzagara Radio Isangani
Apollinaire Muzagara tugushimire tuve mu buraruko bw'igihugu tuje mu manuko bw'igihugu buramatari w'intara ya Burunga ridogera abamwe mu bajejwe umutekano wo kumabarabara bagifise ingendo yo kurya igiturire agahamagarira abatware n'abajejwe umutekano muri iyo ntara guha inyigisho zikwiye barungikwa gukorera ku mabarabara ujejwe igipolisi mu karere k'ubumanuko bw'igihugu amenyesha ko abapolisi bafatirwa mu makosa bahanwa kandi bakirukanwa mu rwego rw'igipolisi ivyo bikaba byashikirijwe mu nama y'umutekano yo kuri uyu wa kane yagirishijwe na buramatari w'iyo ntara mu manuko bw'igihugu muri mu ntara ya Burunga n'inkuru tubaza Elise Kwizera
Nkuko bishikirizwa na buramatari w'intara ya Burunga Parfait Mboninyibuka bamwe mu bacungera umutekano ku mabarabara muri iyo ntara baracyafise ingendo yo kujya ibiturire yemeza ko hari n'uwo yiboneye mu mabanda muri komini Nyanza amaze kumubaza ivyo amahera yarashize mu mfuko acaratemaguza ariruka kandi ko atashoboye kumenyekana buramatari w'iyo ntara avuga ko ivyo bituma bamwe mu bagendesha imodoka zunguruza abantu bimonogoza mu gupakira barenze ibituma haba amwe mu masanganya. Asaba ko abatwara abajeje umutekano muri iyo ntara borungika ku mabarabara abapolisi babigisha ibyo bihagije iby'umutekano waho no kubaha ivyemeza ko hari uwabarungitse ku kazi ordre domicile mu rurimi rw'igifaransa kugira bashobore gukurikiranwa neza. Ubujeje igipolisi mu karere k'ubumanuko aremeza ko hari bamwe mu bapolisi bigenza nabi, amenyesha ariko ko abafatwa makosa bahanwa kandi ko hari nabirukanwa burundu mu rwego rw'igipolisi. Bamwe mu batwara abajeje umutekano bakorera muri iyo ntara basaba ko hoba guhanahana amakuru ku mpande zose kugira hakomeze umutekano wo ku mabarabara. Ivyo bikaba vyashikirijwe kuri uyu wa kane mu nama y'umutekano buramatari w'iyo ntara yagiranye n'abajeje intwaro hamwe n'umutekano makomine n'abaserukira ibisata bitandukanye mu ntara. Ni nyuma yaho mu kwezi guheze imodoka yo mu bwoko bwa Probox yari itwaye abantu bagera kuri 14 yagize isanganya muri komine Makamba iyo ntara igahitanye ubuzima bw'abantu bagera kuri 7. Bikavugwa ko iyo modoka yoba yararenganye hari abapolisi imbere yo kugira isanganya. Ku mugwa mukuru w'intara ya Burunga, Elize Kwizera, Radio Isanganiro.
Irize Kwizera, tugushimire. Tukiraho nyine umurindi wo kwihereza inzoga zikaze ngo urashobora kuba inama myikomeye mu iterambere ry'iyo ntara mu gihe ataco kugwa kuko zonona amagara y'abazihereza abaserukira abandi. N'imvukira z'iyo ntara babishikirije mu nama yatunganijwe na buramatara arongoye iyo ntara kuva ku wa kabiri gushika ku wa gatatu w'indwi mu ntumbero yo kubira hamwe ingene boteza imbere intara ya Burunga. Baciye batuma abashinga amateka gusaba leta gusuzuma inzoga zose zigirira nabi amagara y'abantu kugira zituzwe ku isoko. Inkuru tubaza Zeno Nzambimana.
Abajeje intwaro, umutekano n'abaserukira amashengero n'imigambwe n'ibindi bisate bitandukanye mu ntara ya Burunga bemeza ko inzoga bita ibibangara harimwo kike n'izindi ziri mu ducupa twa plastike nk'izo bita urumuri ntugasaze n'izindi ziriko zirononera amagara y'abantu mu ntara ya Burunga. Izo nzoga ngo ziraborera cyane zigaca ingufu abazihereza ntibagira icyo bakora na kimwe. Bemeza ko hari n'abamaze kwitaba Imana bivuye kuri izo nzoga zibononera amagara zikabatwara n'itunga mu miryango. Abo basokira abandi mu ntara ya Burunga bavuga ko bitoroshye no gutuza izo nzoga kuko zisanzwe zemewe n'amategeko zikanadandarizwa no mu mabutike atandukanye kandi amasaha ayo ari yo yose. Abaziguze bagaheza bazigendana no mu mifuko y'impuzu baba bambaye bakabona ko umurindi izo nzoga zonona amagara y'abantu mu ntara ya Burunga ziriko ziranyobwa ko ushobora kuba intamba myiyiterambere muri iyo ntara ya Burunga. Ibyo byose rero byavuguye mu nama y'iminsi ibiri kuva kuri uyu wa kabiri gushika kuri uyu wa gatatu yo kurabira hamwe ingene intara ya Burunga yotera imbere. Inama yatunganijwe na buramatari w'intara ya Burunga Parfait Mboninyibuka afashwe mu mugongo n'ishyirahamwe Tia Found. Abari muri iyo nama baciye batuma abashinga amateka batowe muri iyo ntara ya Burunga gusaba leta isuzume izo nzoga izonona amagara y'abantu zivanwe ku isoko. Ibururi mu ntara ya Burunga, Zeno Nzambimana, Radio Isanganiro.
Zeno Nzambimana, tugushimire. No kuri iyo nkuru yawe dushitungiriza ko amakuru twabateguriye avuga kuri uno mutaga ariko rero kuba dufatiye mu nzira reka tuyibuze ingingo nkuru zari ziyagize. Imodoka hari yo mu bwoko bwa Haktis niyo izotahukanwa n'umuririmbyi wa mbere muri rya higanwa rya Isanganiro Award ku nshuro ya 14 urongoye iryo higanwa rigeze mu gice cya nyuma. Makaba yatubwiye ko kuri uno wa gatanu ariho hamenyekana rero indirimbo 10 zizohiganwa mu gice cya nyuma cya rino higanwa Isanganiro Award rigeze ku nshuro ya 14. Buramatari w'intara ya Burunga ridogera bamwe mu bajejwe umutekano wo ku mabarabara bagifise ingendo yo kugigiturire agahamagarira abatware n'abajeje umutekano muri iyo ntara guha inyigisho zikwiye abarungikwa gukorera mu mabarabara. Ivyo yabivuze mu nama y'umutekano yo kuri uyu wa kane yagirishije ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Najo ichikagurika ajumuyaga nkuba rirabangamiye abanyeshure bo kuri lycée Buhiga ya commune Ngozi turi mu ntara ya Butanyirira kuko ngo rituma iryo shure ritarunka amazi asanzwe ahaboneka hakoreshejwe ugupoma amazi kugira aduge ibyo rero bikabivugwa no mubikira Kanyange Marie Espèce arongo iryo shure asaba ko babijejwe gukora ibishoboka byose kugira ngo ayo mazi aboneke. Naha amakuru atabateguye cyarangirira nshimire mwese mwateze abiri nshimire na François Kimana afashe ugiye ashobore kuvuga mu nyumve kuri micro mari kumwe na Evariste Nzikobanya nka andi makuru n'ibindi biganiro birabandanya kuri radio Isanganiro.